Zambirastan Mirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Biriwe nshuti namwe bakuzi ba Radio Inzamba Gate Kakawe, kaze muri aya makuru makuru yaranze iyindwi turiko turasozera. Victor Naze ndabaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tasiye kubaha ikaze ndabaramutsa duhere ku mujanye n'ubunyonyezi. Ingingo zibiri nizo zafashwe na leta hamwe n'abari barongoye ishyirahamwe Onatel mu mwaka w'2009. Ya mbere ikaba yari yugururira ishyirahamwe Onatel abandi banyamitahe gushyiramo imitahe yabo, ya kabiri ikaba ari yibuza Onatel kudasubira gukora igikorwa na kimwe kijyanye n'ibyo kwiteza imbere byo bita investissement mu Gifaransa. Izo ngingo zibiri nizo zatumye iryo shyirahamwe rya leta rigera aho rigeze uyu munsi. Cyo tubisanga mu rwandiko rw'impapuro icumi aho abakozi ba Onatel bavuga ko byose byabaye basemerera, kuko kuva icyo gihe Onatel yari ihejeje gushyirwa mu mayira abiri na leta ubwayo. Ido nido na Jorge Nimenya.
Muri uwo rwandiko abakozi b'ishyirahamwe Onatel bavuga ko kuva mu mpera z'umwaka w'2009 leta yafashe ingingo yo kugururira imiryango abagwizatunga bose bashaka gushyira imitahe yabo muri Onatel, ibyo bita liberalisation mu Gifaransa. Icyo gihe nyine wararongoye iryo shyirahamwe rya leta Salvatore Ntizigimana yaciye avuga ko mu kurindira abandi bazana imitahe uhoshingwa umugwi wo kwerekana neza agaciro k'ishyirahamwe, maze ahagarika ibikorwa byo guteza imbere iryo shyirahamwe, ibyo bita investissement mu Gifaransa. Abakozi ba Onatel bavuga ko icyo gihe abazana imitahe batigeze baza ishyirahamwe ntiryasubiye gukora, kuko ibikorwa byo kuriteza imbere byari byahagaritswe. Bakavuga ko uko gushyirwa mu mayira abiri ari byo nyamukuru byatumye iryo shyirahamwe rihomba.
Kugira ngo rihombe bibikenda twese umutahe w'ibiyarite 20 ugururire abashyirahamwe umutahe ntibabibandanya ugabo ibyuko batubujije ko dusaba ibyo dukora ko tugeshe tugura ko tugire investisiva yindi Onatele iba ibihije kubihirwa nka woki mugongo iba igembayira abiri. Icyakoze ni uko iyo leta yere yari ishyirahamwe yafashe ishyirahamwe ryayo ikagubiza amayira abiri abanyamitahe ntibinjiye mu ryo tegeko ry'uko tutoshyira kugura ibikoresho byose bikirapfa. Ayo haho nyine rero iryo shyirahamwe ryagoma rimanuka gushyiraho umwaka
ikindi bavuga kiri mu byatumye iryo shyirahamwe rya leta rihomba harimwo itangwa ry'amasoko atabaye higanwa. Urwandiko rw'abakozi ba Onatel rurerekana kandi ko Onatel yahombejwe kandi no gushyira imitahe mu mashyirahamwe amwamwe ritizwe neza, kuko hari n'ubu ishyirahamwe ritaravuka ryari ryashyizwemo amafaranga angana ibihumbi 600 y'amadolari y'amanyamerika. Ibyo nabyo ni EABS, East African Backhaul System.
Ayo haho rero Onatel yagenda imanuka gushyiraho uyu munsi tugeze ku ishifa d'affaire y'5 tukaba tugeze ku ideni miliyaridi 17 harimo miliyaridi 8 zijaniwe abakozi. Hagize naho tutaronka umushahara nk'ubu tuvugana uyu mwaka wose tuzaronka ikintu cyitwa umushahara uhariho imyaka 5 amahera badukata yose aya madini twariye aya mahera twibikira mu mashyirahamwe aya mahera tubaronke hari kugira twishyurire aho twafashe imyenda ari mituweli ari resese aya mahera menshi cyane rwose adashika iyajya turabaza ko 5 duhembwa umushahara udakwiye.
Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira uko abakozi ba Onatel babona ingene iryo shyirahamwe ryoshobora kunagurwa.
Bamwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe rya leta bavuga ko hamwe leta yofata ingingo zidasanzwe mu kugena abategetsi ba Onatel bakora mu bihe bidasanzwe iryo shyirahamwe ryoshobora kunaguka. Bakavuga kandi ko inyishu zose zotogwa batoshira inyuma ineza abakozi. Turabandanya n'amakuru makuru yaranze inozwi. Inka zirenga 500 nizo zimaze kumenyekana ko zafashwe n'indwara itaramenyekana mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Mushyirahamwe RCP ry'Abarundi bahamagarira abantu kuba intungane bavuga ko akwiye ingingo y'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu gukinga no kugwanya irandagata ry'ingwara y'ibitungwa izwi ku izina rya fièvre de la vallée du Rift aho kamo katewe inyuma yaho iyo ngwara itanguye kubonekeza mu ntara z'uburaruko araheze indwi hafi z'ibiri mbere y'uko ibonekeza no mu zindi ntara. Baramatari yafatikanije n'abayobozi b'ubworozi mu ntara, umwe wese yafata ingingo yiwe. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Baramatari yafashe ingingo bwa nyuma ni uw'intara ya Mwaro, Colonel Gaspar Gasanzwe. Iyo ngingo ikaba yashyizwe ahabona kuri uyu wa 27 Rusama 2022. Iyo ngingo itegeka iyugagwa ry'amasoko y'ibitungwa bigizwe n'inka, impene n'intama, kugira birinde ko ibitunga byo muri iyo ntara navyo vyandukirwa. Baburamatari bandi bari bamaze gufata bene izo ngingo zikanashika aho zibuza kudandaza inyama no gutegeka ko igikoko cishwe n'iyo ngwara gihambwa. Ishirahamwe RCP rikangurira abantu kuba intungane, risaba ko ubushikiranganji bwofata ingingo ikurikizwa mu gihugu cose nkuko bisabwa na Janvier Nibigira, icegera c'uburongoye iryo shirahamwe.
Biravye umurindi ingwara ifise birasaba yuko hoba umugambi w'ubushikiranganji bw'ubworozi hamwe n'ibidukikije kugira ngo bashobore kugwanya iyo ngwara. Benshi batuma umuntu aca asaba yuko hoba iryo tegeko rifatwa canke izindi zifatwa zifatwa urwego rw'ubushikiranganji kugira ngo abe ari ingingo iraba ntatandukanye kandi ari ingingo ifashwe kumwe ifise intumbero imwe. Ikindi kandi ni uko umuntu yasaba yuko horondegwa incanco kugira ngo bashobore gucanca gukingira ibitungwa bitarafatwa kugira ngo bashobore kugwanya iyo ngwara.
Iyo ngwara yaramaze gufata intara za Kayanza, Kirundo na Ngozi mu buraruko, intara ya Gitega na Karusi mu ntara zo hagati, no mu ntara ya Cibitoke no mu gisagara ca Bujumbura mu bumanuko bw'igihugu. Kubwo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, n'imiburiburi inka ijana nizo zimaze guhitanwa n'ico kiza nkuko vyamenyeshejwe mu itangazo ryashizwe ahabona n'ubwo bushikiranganji mu ntango z'ino ndwi. Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubworozi, amenyesha ko ubushikiranganji buriko burakorana n'abahinga mu ntara zose kugira bafashanye gukwirikiranira hafi iby'ico kiza.
Ubushikiranganji bw'ubworozi rero barahanura abanyagihugu ba mu ntara zimaze kwibonekezamo inka zatewe n'ingwara itaramenyekana kwa tokwihereza inyama canke amata zikomoka ko. Ubushikiranganji de Guide Rurema amenyesha ko abahinga mu bijanye n'ingwara z'ibitungwa bariko bararondera iyo ngwara itararonka umuti gushika uno munsi. Kurikira
abahinga b'ubushikiranganji baciye baca ku ntara zitandukanye barafata amaraso y'izo nka zigwaye. Twasanze rero hariho indwara yitwa mu kirimi Gifaransa fièvre de la vallée du Rift yateye mu Burundi. Ikintu kigwaye kinatera amakenga, so gituma tuvuga tuti izi nyama ntibazifungure kuko tuba turamenya neza ingaruka mbi bigira ku magara y'umuntu. Murabona indwara ije ubu tugiye kwicarana vuba abaganga bari mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abakozi bo mu buyobozi bukuru bujejwe ubworozi turabe mbega iyi ndwara igira ingaruka mbi gute ku bihereza inyama cyangwa amata, kugira ngo tuze kuvuga ibintu usanga bije guhahamura. Abahinga bazotubwira bishimikije ubuhinga gishobora gusha gikorwa, kandi nta miti ivura iyi ndwara, bavura gusa ibimenyetso uretse urucanco. Niko tubategura programa y'ingene incanco zogenda, niko tubategura n'uburyo bukenewe bitarenze kuri uyu wa gatanu mu nama shikiranganji cyangwa mu nama itegura inama shikiranganji ntegerezwa kuzoca ndabimenyesha kugira ngo bumve ko hariho uburyo zokenera bwa vuba kucyo tumenye ingene tubyifatamo. Ariko noremesha yuko ibuye risoza ikaba rishishikuka.
Deo Guide Rurema akaba yivugiye kuri radio y'igihugu.
Inzamba
twandanye amakuru makuru mu gisata cy'ubutungane. Amadosiye yerekeye amabi yabaye mu Burundi kuva 2015 agiye gusubira kwigwa mu minsi iri imbere, bivugwa n'ababuranira imiryango y'abagiriwe ayo mabi. Ni nyuma y'umubonano bahawe ku munsi wa kabiri n'abagize ibiro by'umushikirizamanza mukuru wa Sentare Mpanabyaha Irahe aho nyene mu Hollande ku munsi wa kabiri. uwo mushinga wa manza Ahmed Niyongere umwe muri bo abakorewe ayo mabi botekana kuko babikoze bategerezwa gukurikiranwa ku mabi bakoze tumukurikire
uyu munsi twaje irahe ku cicaro ca sentare mpuzamakungu mpana vyaha kubonana n'ibiro vy'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha kuvaho batanguriye kwakira abantu mu biro byari byarahagaritswe kubera ikiza cya COVID-19 twaganiriye n'ibiro by'umushikiriza manza wa CPI aho batubwiye ko nabo nyene amatoza yatevye bariko baragira kubera yuko batashobora kugira ingendo zitandukanye kugira bashobore kuraba ibyemezo baba bafise bashobore kwakira abantu batandukanye ariko batwijeje yuko idosiye y'Uburundi cyo iratera imbere ariko gituma rero dusaba imiryango yabuze ababo n'imiryango ababo bahohotewe kuva mu gwimo gw'2015 yuko borema bakizera bakarindira ubutungane kuko mushikiriza manza mushasha wasanari muzamakungu mpana vyaha ashaka yuko dosiye ikogwa neza aho ibyangombwa byose biba bikwiye bashoboye no kuba bafise ibyemezo bya suzumwe neza aricyo gituma dushaka kuremesha imiryango tubabwira yuko dosiye y'u Burundi iri kuratera imbere muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha
myaka nayo indwi inyuma y'igana kugwaju wararongoye umugambwe ipete z'amibanga z'Feruze hamwe n'umwe mu bamucungera umutekano ngo nta kintu na kimwe kirakogwa n'abategetsi b'u Burundi kuri ubwo bwicanyi byamenyeshejwe n'umukuru w'umugambwe aho adakekeranya ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'inzego za leta shovino mugwengeza asaba amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi kugira ababikoze bashengezwe atari uko naho ngo uyo mugambwe uriko urategura gushingisha urubanza mu yandi masentare mpuzamakungu kurikira shovino mugwengezo
kuva ibyo bintu bikiba muri pede twaciye dusaba ubutungane twaciye dusaba umukuru w'igihugu kugira wenyine ku giti ciwe afate icyo kibazo mu minwe kuko byaragaragara yuko mu bantu babikoze harimo abantu bari bazwi nk'abantu bakorera ubutegetsi kandi bashaka bamwe bamwe bari no mu nzego z'ubutegetsi bwa CNDD twahabwiye rero twandika ikete kugira tumusabe ko yufata wenyine ku giti ciwe mu minwe icyo kibazo atange itegeko kugira ubutungane bukore budahusha gushyira habona abakoze iryo bara abatosekaje demokrasi abagandaguye umukuru w'umugambwe umwe mu migambwe yari kiraharanira ko umukuru w'igihugu atohirahira ngo aharanire ikintu cya gatatu adafise ku burenganzira hisunzwe amasezerano y'abisha ikane bizashinga byakomukaga rero kuva icyo gihe n'ubu byarabudutse yuko byabakamizwe n'ingoma iyo bibayakamizwe n'ingoma rero muca mwumva namwe mu bihe bizwi yuko iby'agateka kazina muntu ari byo bashyira imbere kugira kubahirizwe yuko kubaho kw'imigambwe birepfuriwe n'amategeko y'u Burundi yose agenga igihugu cyacu bigatangaza yo gushika uno muntu kugushika kuri uno munota ko ata na kimwe kirakogwa ivyo rero bigaca byerekana ku butegetsi bwa Nkurunziza bwagize uruhara ntangere rugaragara mu igandagurwa rya Zedi Feruzi naho yuko rero Zedi Feruzi barashoboye kumwica mugabo ivyiyumviro yaharanira vyagumye ari vya bindi nyene tukagira tuti rero naho bihuko onye n'ubu tubandaye twishuza ubutungane ko gukora amatohoza shika kugira uwagandaguye Zedi ahanwe kandi ahanwe ku giti ciwe kandi abanje kuba batohoza nabo bose boba baragize uruhare kuri ico gikorwa gikigayitse bakwica ntahe mu gahanga mugabo kandi nashaka menyesha abagumye makuru yuko twebwe muri ipegezwe rwanda turiteguriye gushinga urubanza mu nzego mpuzamakungu zo zirafise uburyo zizobicishamo kugira ayo matozo atangure kandi ashike ku kintu cy'uwagandaguye Zedi Feruzi n'abamutumye
Jovino mu gwengezo akaba ari umwe mugambo IPD zigamibanga ninga duce dusozera makuru yaranze ino ndwi tuko turasozera bakoze muri mwese mwakurikiye Di Claude Ninaze na abashikirije babifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho utaha
Zambira samirana.
amakuru makuru makuru yaranze none.